mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abagitangira kutwumva, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bisanzwe ubuzima bwaha buragoye, nk'ubura nyatsindetse kurondera aho noca ikirake mu kabamba, ndabura akazi nshangarukanisa kuko nye ubu ndaho kunyene.
Naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akorana.
Abo ni bamwe mu Barundi batuye muri site ya Kamakara bavuga ku bibazo by'izuba ryinshi ryabateje inzara. Turaza rero kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi nkuru twabateguriye. Turabararitse rero muri iyi gahunda yibanda cyane ku Burundi. Nkuko nari mbivuze, nayo amakuru yibanda ku Burundi. Abanyagihugu muri site ya Kamakara muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoki bavuga ko muri kino gihe inzara yasubiye kubugariza. Abatari bake bakaba barimo guhunga bajya mu bihugu baturanye nko mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Diane Ndonsi mu ntara ya Cibitoki yaduteguriye iyi nkuru.
Abanyagihugu bo muri site Kamakara ya komine Rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe. Muri kino gihe bavuga ko inzara ari bageramiye kukubura ibyo bafungura. Aha ni mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye, kukaba nk'ako bamwe mu bana bavyimvye amatama bakagira n'umubiri utukura, eka n'imishatsi ibenje, bigaragara ko amagara yabo atifashe neza. Uwundi mugwi w'abantu bo muri no site ya Kamakara ugeramiwe kuruta abandi ni uw'abasaza. Uyu mutamakazi atubwira ko n'indwara yaziyemwo kukubura ica hereza umunwa hamwe n'umutama wiwe.
Ndaho mu nzu cyane n'umusaza yararembye, twese turembeye hamwe ntitugire ikidufasha, twibereye aho gutyo. Ntacyo nafunguye kuva cyasa gushikana n'uwo musaza, aho nta n'amwe numva kutakuvuga kubera numva inzara yanyishe igakorana n'indwara.
Abakiri bato bobo baraja guca ingero mu mirima, ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica. Ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane mu gihe yari isanzwe icika mu kwezi kwa gatandatu. Ntondereye Elias ni umwe mu bagabo bakiri bato.
Mbisanzwe ubuzima bwaha buragoye, nk'ubura nyatsindetse kurondera aho noca ikirake mu kabamba, ndabura akazi nshangarukanisa kuko nyene ubu ndaho kunyene, ntabwo byoroshe no munsi mu gufungura.
Twibutse ko inzara iri muri no site ya Kamakara haheza amezi umunani ihahitiye, ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi. Urongoye iyi site avuga ko mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abantu 169 bari bahunze baja mu gihugu cy'u Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri abo abashika 45 bari bamaze guhunguka. Nzobonima Emmanuel abandanya avuga ko haheza amezi atatu baguma basubira guhunga, aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa. Nawene avuga ko mugore wiwe haheze amezi abiri yaramutaye hamwe n'abana batatu bavyaranye. Hari n'abandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo by'inzu kugira ngo bagurishe gutyo baronke itike ibashikana iyo baja, nkuko byashikiye uyu mugabo barengayo Venansi.
Nagiye gucingera nsanga bana byose amagara umufundi amabati ayo kunzu
anga
ane nubi nzu iri uko nyenda yibako nyene zanga bafashe imyamba barimura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ndimo bitobagure gusa cyane berangaho cyane kumirangaho
kubera iki yagiye atwaye amabati.
Yego nungo haramunaniye.
None amabati yatwaye he?
Yera yagurishije. Yarondetike gusubiza namaze kumva gasa udiko bari bubembe.
Abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure. Uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gukomeza kwaka muri ako karere.
Burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nana kazi tukironka kubera izuba.
Ibintu byunyugwa nuko aba banyagihugu bo muri site kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo. Umukuru wa site Nzobonimpa Emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo canke ikabandanya ibafasha nk'impunzi.
Biza byihuta nuko mbere bogira inguvu bakacuzanira imfungurwa none ko bakongomani bo bahungiye mu gihugu babafasha. Rega natwe tumeze nk'abajya bakongomani twahungutse tuzi ko bazaza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nk'uko twacuri mu mahanga mu makungu ubu burerashiriza n'ubu turi mu buhungiro leta rero twayisabye nizira dufasha nk'uko bafasha izindi impunzi zavuye ahandi.
Abajeje intwaro muri komine Rugombo bavuga ko iyo nzara ataragaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi ariko hagataha umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa.
Turiko turarondera abagira neza bashobora kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane imfungurwa zo bafasha kubashikana mu gihe Kirima aho bashobora kujya kurondera akazi kubafise amatongo bakabarimira maze bakabahereza amafaranga bashobora kubabesha.
Abanyagihugu bo muri site kamakara bahashitse mu mwaka w'2005 bagizwe n'imiryango 353 y'abahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe n'abantu aho nikora mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika harakomeje, twibanda ku Burundi. Mukanya twari mu ntara ya Cibitoke muri site ya Kamakara, noneho tujye mu ntara ya Cankuzo. Harimo gukorwa ibizame bisoza amashuri shingiro, bamwe mu bigisha bo muri iyo ntara ya Cankuzo bakaba bavuga ko barimo gutanga ibyo bizame basavuye. Ibyo bikaba biterwa n'ikwirakwizwa ry'abarimu aho batari. Abandi binuba n'abafite abagabo basirikari boherejwe mu gihugu cya Somalia kuko batabona aho basigira imiryango yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana afite inkuru irambuye.
Abo bigisha bakozweho n'ingingo yo kungururizwa aho bahora bakora bakajanwa aho bigisha bakenye yatumye abo bigisha bacika intege. Banyaka Mwekorodeta ari mu bigisha bahora bakorera muri komine y'Indero ya Cankuzo aranegura ukuntu ico gikorwa cakozwe ku ishuri yigisha ko
ishuri ry'iwacu ryashikiriwe abandi bamaze guheza. Hanyuma uko twagiye turakurikirana rero diploma yari kiragenda sikrisare bakayifata ukwayo. Twebwe rero badushikiriye abigisha bo kuri Cankuzo ya mbere baca barabateranya naba kuri sikrisare ndava mugaba handa tariko vyamye bigenda. Bamaze guteranya rero ahanini baca baraba ancienete kuri iryo shuri baravye ancienete rero bamaze kuduteranya nitwe vyaca bikorako mugabo cyari ishure ryigenga kuko no muguduha lettre d'affectation baratomora neza bati tuwe tukurungitse kuri ecofo ndava ubundi nawe bagatomora bati tukurungitse kuri ecofo Cankuzo.
Uretse mu mahinyu yabonye muri ico gikorwa bahamenya kamwe korodeta abonako atarakwiye gufatwa niyo ngingo kubera zinumva shikiriza
ni kuvuga hariho critère bavuga yuko umugabo asanzwe ari rodeploye umugore batamukorako kuko ntiyoshobora kugana ngo agende twebwe turabaza mugabo ntibatwumvirije tinone twebwe nk'abagore babasoda ko twebwe to abagabo bacu basanzwe bari rodeploye twoho imijyango yacu izokigenda gute
yanike siwomana umwigisha amazi imyaka 9 mu kazi yigisha muri komine y'Indero yatanguzo abonako kuguma yunguruzwa uko umwaka utashe bizotuma adateza imbere umujyango wiwe
na rodeploma iheruka yo mwaka uheze muri 2016 iri yashoboye kunkorako iheruka yashoboye kandi gusubira kunkorako ego kuba ari umugambi wa leta nta wanse kandi tubakira neza mugani nuko hari ibintu biheza bigahungabana mu ngo n'imijyango nturavye ivyo bisunga hariho ibintu bica bigenda birahindagurika mu nyuma ugasanga nk'amakritere babafatiye ku bwambere akaguma ahinduka ku mwanya ibiheze ngo binezera abakozi umuntu reka biraba nk'ubu turibaza ati kazoza k'imijyango yacu kazoba kahe n'uburyo umuntu umwigisha yaba arabayemo ubwo buryo budashaka korohereza kugira ngo dushobore kuba tutari kumwe n'imijyango yacu batubwiye ngo turakorera aho twari turi uwo mukozi yashikiwe n'ivyo ntabwo ariko arakora umutima uri mu nda kuko uribaza uti ejo aho bukera akazi kiwanje nzokabandaniriza he ko batubwiye ngo tuzoja mu zindi ntara tukeze n'izo ntazoja mu niza ko twumva intara zose ariko baracamwo bakora y'abakozi tubirindire turabe aho ibintu byose zotera bije
arikade butoyi aseruka ishyirahamwe ry'abigisha sendika step mu ntara ya Cankuzo aratahura imyidogo yabo bigisha bagiye kungururizwa gukorera ahandi
turagishyirahamwe amanegurwa kubera n'igikorwa cyane icyo gikorwa tubwa mbere kibaye kandi mu mwanya muto gikacye gisubirwamwo ubwa mbere harayo n'amakosa akumbura nitwaronse umwanya kugira ngo tubishikirize bitwa ko yaje gukosorwa mu bwana n'ubu hari ababandanije barenganywa kandi badafite n'aho bashobora kugira amarokuru ko ubunye bavuga yuko kugira ngo ushobore gusaba usubiremwo bibanza guca ku rwego rw'igihugu twitegereje ngaha mu Cankuzo twasanze hari bigisha bare hafi 150 bateza kuva muri intara baja mu zindi ntara gushika no munsi taramenye muri iki gihe turimwo cyari gihe cyo gutanga ibibazo utazi iyo uzoja gukora akazi ugakora neza ntibiheza ngo byoroshye murabizi umuntu agomba kuzohava ndavyita gutugwiwe kandi ababashizeho nyene ari babarengeje ko ari bagarutse kandi kubakuraho birafite ingorane kwishwiragijwe ku banyeshuri kubijanye n'ubumenyi bwabo naho nyene birafite ingorane ntashobora gukora neza ari mu gihe nk'ico
umusaba iki muri sendika
turisho twosaba icyo gikorwa ubwa mbere babanza bakaraba iryo kosa baje gukosora aho ryavuye abo bantu bagahanwa
mu kiganiro cy'abavuga iz'inzego z'igihugu zitandukanye cyabereye muri iyo ntara ya Cankuzo hari kuwa gatanu w'indwi iheze Juma Edouard umuvuga iz'ubushikiranganji bw'Indero yavuze ko icyo gikorwa ari igikorwa giterezwa kubandanya bakagikora mu muco no mu bwitonzi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine urakoze kuri iyi nkuru Buri mwaka amahanga yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi ni ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa gatandatu muri iki cyumweru ibiganiro byacu muri isanga byibanze ku mpunzi ikiganiro cy'uyu munsi nacyo kuri uyu munsi wa gatatu nabwo cyagarutse ku magara y'abantu mugenzi wacu rero Aloyizi Bigirimana yaganiriye ku kibazo cy'amagara y'abantu mu nkambi umutumirwa muganga Eric Ndayishimiye ukurikiranira hafi ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Kintere yo muri Congo Brazzaville yatangiye avuga uko amagara y'impunzi yifashe muri icyo gihugu
impunzi zangaya muri Congo urebye zirwara nk'uko abandi bantu bose barwara abantu bakajya kwa muganga ariko usanga kenshi nyinshi zari zifite amikoro makeya ku buryo usanga wenda nta buvuzi buhagije rimwe na rimwe babona nk'uko bikwiriye shutu nko mu ma spesiyalite amwe n'amwe ariko kwa mbere mifo gusinyara ko HCR ifasha impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe tutakiri itararangira kuko itegereje ko igomba kurangira ku itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka ubwo rero nyine iba yirwaye ibasha kwegera ivuriro ryiyegereye noneho yaba ifite za muwayi ubwayo ikaba ari nayo yishyurira kuko rimwe na rimwe guhase ifasha ariko hari igihe ifasha nyine anayizitinze ugasanga n'ubundi arushaho kwitaba imana yakwitaba imana ariko kameme utarembye cyane agategereza hari ikintu gishobora kugira ikimumarira nk'imiti rimwe mu butangira za generike kuko iya ma special akenshi ariyo baba batayifite donc none muri iki gihe noneho urebye za ntunga za subvention zate zaragabanutse usanga kameme kwivuza amafaranga agenda aba make make muri HCR
batubwiye ko Nshimira Imana Claudette yagarutse ku murongo wa telefone Nshimira Imana Claudette muratwumva
Ego turabumva.
Ego me, twariko tuvuga yuko itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu ejo kuwa kabiri niho amakungu yahimbaza umunsi impuza makungu hariwe impunzi. Mwebwe muri impunzi muri yo kambi ya Nduta muri Tanzania, ibijanye n'amagara yanyu bimeze gute?
Ego kubijanye n'amagara yacu bimeze neza, mugabo si neza cyane. Niko bifungurwa niko ibintu bijanye n'indwara, hari ubwo hari inigu itatu. Hariho indwara rusangi. Indwara rusangi ni kuvuga nk'akaroro nka malaria na estoma. Kubana hariho barafungura nabi. Hariho kinemoni aje kwita umusonga. Umusonga nawe ushobora kuva ku mbeho. Aho kinemopati na blanchite guhema nabi. Hariho diare ebomisema ni kuvuga kucibwamo no kudahwa. Hariho rashike nabyo ni byo twakwita mu Kirundi imvunza. Imvunza nabyo ni byinshi, nabyo nyine ni nyinshi. Kuri twebwe abakenyezi natwe hariho indwara zikunda kudufata ezo twakwita ntubwiye sexual genitale, ni kuvuga indwara zifatira mu gihimba kirondoka. Hariho n'indi ndwara ikunda gufata twebwe abakenyezi mu nkambi ya Nduta ariko kwita avuwasema korora imbanyi.
Egome uradonda guhiye indwara zitari nke, none hari abo zihitana canke byifashe gute? Murafise abaganga babakurikirana?
Egome abaganga turi nabo ariko ni bake, kuko mu nkambi ya Nduta turi impunzi zingana zirenga 125. Ubwo abaganga ni bake. Nk'umuganga ku munsi ashobora kuvura abantu barenga 200, kandi hari n'igihe umurwayi agenda kwivuza agataha ataronse ataguwe birashika nta rimwe agataha ataguwe canke kabiri bagenda ntavuze bitumwe n'abaganga bake, mugabo abahari baragerageza.
Hari impfu ziboneka canke bimeze gute?
Impfu ni nke.
Twavuga yuko rero muri iyo kambi y'Induta muri Tanzania byoba nuko byoba byifashe neza gato.
Ego ni neza gato.
Turese uko kwivuza muvuye kwa muganga barabatekerera imiti bimeze gute?
Ego tuvuye kwa muganga iyo bagutoye indwara nk'akaroro nk'indwara ya malaria baradutekera imiti, nk'imiti iyo tuyifashe turakira.
Ego me, muvugwa n'abaganga abahe, babavura kuri ku buntu canke murariha amafaranga?
Muvugwa n'abaganga harimo abarundi, harimo n'abatanzania imvukira za hanyene. Nishyirahamwe nyene ibidufashamwo MSF.
Ego.
Ni kuvuga MSF yadufashamwo cyane.
Urabye mu kambi yanyu abakunda kubangamirwa n'indwara ni nabahe? N'abagabo, n'abakenyezi, n'abana canke byifashe gute muri rusange?
Ni twese muri rusange.
Ego mehereka tugusabe ugume ku murongo tugaruke kuri muganga Eric Ndayishimiye uyo mukenyezi Nshimirimana Claudetta ari Nduta muri Tanzania. Ivyo avuze hii wanyu muri Congo Brazzaville niko bimeze?
Muri Congo Brazzaville quand même ndumva hari gitandukanyo. Indwara zo zenda kuba zimwe, ariko wenda par ordre ikunze kuboneka cyane. Munashaka nko kuvuga na nk'ibazo bijyanye n'izo bita za cefale psychogene, c'est-à-dire ni umutwe en fait umuntu arwara utarangira, noneho ukaba warakoze ibizame byose en réalité ugasanga en fait nta burwayi bugaragara cyangwa nta rugane yaba irwaye, kuko ibyo bizame akenshi ari normal. En fait usanga biterwa n'uko abantu baba barabaye traumatize bitewe na birabazo nyine abantu banyuzemo by'intambara. Harimo abahunze guhera muri 90, abahunze guhera 94, abatumize za Kibeho, abandi twanyuze mashyamba muri Zaire n'amaguru. We ugasanga abantu benshi babaye traumatize, donc ugasanga bigize ubwo burwayi bw'umutwe utarangira. Abandi ugasanga bagira ibibazo bidafite bijyanye na za trouble du comportement, ugasanga harimo wenda n'ababaye abasazi nabyita gutyo kubera nyine ibyo bibazo. abandi bakunze kurwara abakuru notamment bakunze kurwara indwara bita hypertension artérielle donc c'est de nous du quoi maraso ugira ngo ukaba mwishi donc usanga ariko byo ndashanga binaterwa n'imirire hano muri koko abantu barya imyumyu myinshi cyane et puis usanga hari indwara zo mu nda notamment indwara z'igifu izo bita za gastrite cyangwa se za ulcère yabariya ulcère d'estomac ou encore du donat magana bakunze kuzirwara cyane kubera gutekereza nyine cyane izo bita za hepatite B cyangwa se hepatite nazo zikunze kuba zihariye ngo atari nyinshi na n'indwara y'igituntu mu indwara y'igituntu mu buryo bwose muzi ko igituntu gitandura kitari kibiha gusa ushobora kubona ibyo bita tuberculose nyine pulmonaire kigisa ryo mu biha n'indi bita tuberculose pulmonaire ndona indwara yo bita malaria yo bo abantu barirwara cyane hano hari imibu myinshi cyane vrema bikabije malaria ni nka buri munsi
urakoze muganga urakoze muganga turabandanya tubigaruka ko tubasabe mugume kuri telefone dusabe na Shimira Imana Claudetta gume kuri telefone tubanze twakire abanywanyi bifuza kubabaza ibibazo Daniele mwiriwe
mwiriwe
mwifuza kubaza iki
ego nawo ntangwe kubakuramutsa batumire ubisanzwe ubuzima bw'impunzi si byiza kuba mu buhungiro si byiza twarayibaye mu myaka irenga 15 rero nkaba twarayibonye yuko kwivuza bigoye akenshi nta ma specialite batanga kandi indwara ari nyinshi cyane hanyuma icyo nagomba mbaze none ko mu biheruka mu myaka yahise tubamwo umengo ibintu by'ama egizame umengo hapfa baravura umuntu atama egizame dufite cyane rwose bakoze uwaba yakora cyane apfa bavura nyine ko babona babyumva.
Ah ok, en fait bon ndavuga par rapport à exemple mfite hano muri Congo Brazzaville muri Congo Brazzaville HCR ifite ivuriro ivura impunzi hano mu mujyi wa Brazzaville gusa ubanza hari irindi riri mu majyaruguru ya Congo nk'ibirometero 1000 uvuye muri Brazzaville hafi ya Centrafrique ariko hari impunzi cyane ya Centrafrique tujye n'abanyarwanda batuye hafi bibuza imfungwa bashobora kujya kwivuzayo gusa nkani Brazzaville ibizamini byo birakorwa kwa meme ibishoboka nk'ibya malaria gufata amaraso asanzwe birakorwa ariko nanone ibizamini bihenze ashe ntabwo ibifata ntabwo ibikora nk'ibirengeje deja 2025 by'amasefa ngo idolari rimwe rihwanye n'amasefa 370 ku mushobora ko umubare mukumva donc beje 2025 by'amafaranga y'amasefa hano muri Kongo usanga hashyire donc itabikora usanga nyine ubu bibashije yirwanaho kandi nabwo atabishobora nyine nawe ubu mwandikira imiti ukagenda gutyo.
Leta Shimimana Claudetta mumaze igihe kitari gito muri iyo kambi ya Nduta muri Tanzania ibijyanye ni n'amagara yanyu ni imwe mu bikurikirana kira ku munsi ku munsi hari ibintu bijyanye n'isuku mugira ngaho muri iyo kambi kugira mwikingire kuko kwama uzeyinze nukubanza ukabanza kwazitirira mu rugo rwawe imbere yuko wambambira amakungu.
Ego nk'ishyirahamwe twita MSF ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF barabikurikirana cyane ku bintu bijyanye n'isuku ni kuzitira indwara ibyo barabikora
cyane mwebwe mukora iki ku ruhara rwanyu mukora iki nk'impunzi
turakora isuku ego turakora isuku mu bwabo nta masabune turonka akwiye kuko turonka isabune imwe mu mezi abiri natwe nta buryo dushobora nyine kuronka bwo kugura isabune kuko nta n'amafaranga dufise
none
kandi n'impunzi nshyashya impunzi nshyashya zashyize kuhera nk'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyine nta bikoresho byo gushinguramo amazi bikwiye nabone bafise
egome isabune imwe mu mezi abiri mwoga gute muri ayo mezi mumesiye impuzu gute muri ayo mezi abiri isabune imwe bigenda gute muca mukora gute
ego murakoze hari n'abatoga bakoga amazi agaragara kuko hari n'abambara n'impuzu zigomba nyine kunuka nabi cyangwa kumata nabi se murakoze
Muganga Eric yavuze ibijyanye n'indwara ziri hariya muri Congo Brazzaville ibijyanye n'ukwi n'ibipimo ingene bapima abantu imbere yuko babaha imiti mwebwe muri yo kambi yanyu za MSF imbere yuko babaha imiti barabanza kubagirisha ibipimo cyangwa ama examen
ego cyane cyane gose barabikora baramaze bakadupima dufate nk'akarore nk'iyo urwaye nka malariya banza bakagupima akoresheje igipimo cy'ubushyuhe ariyo bita nko kumwe termometre barakoresha kudupima
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda icyo cyari gice cy'ikiganiro muri isanga mugenzi wacu Aloys Bigirimana yagiranye na bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda ku bibazo by'amagara y'abantu amagara y'impunzi yaganiraga no mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania no mu nkambi ya Kentere muri Congo Brazzaville ibiganiro byacu rero birakomeje twababwira ko abaturiye umupaka w'u Burundi n'u Rwanda muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ko umunyagihugu umwe yahagaritswe n'abasirikare b'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mugenzi wacu uri i Bujumbura mu Burundi araza kuduha inkuru irambuye kuri icyo kibazo hanyuma n'ubuyobozi rero bw'ingabo mu Rwanda bwemeje ko hari igitero cyabaye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ibisobanuro kuri izo nkuru muraza kubyumva mu makuru yacu ya Samoya n'igice ubwo turabaraditse rero muze kuba hafi
America yabali subito chachu radio ishwiga America yabali subito chachu mugukera igihugu cy'Uburundi yabali subito chachu mugutangi cyambo mubanyagihugu yo yabayi isubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turi ruhutse mugushikiriza icyo tubona Turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika Yabaye ikibazo cyacu Radio Ijwi ry'Amerika Yabaye ikibazo cyacu Mugukera igihugu cy'u Burundi Yabayi isubizo cyacu Mugutangi cyambo mubanyagihugu yo Yabayi isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumurika baratangi jambo kuri bote batabangura umyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka Tereko ibyo Radio Ijwi ry'Amerika Yabayi isubizo cyacu Radio Ijwi ry'Amerika Yabayi isubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi Yabayi isubizo cyacu Mugutangi cyambo mubanyagihugu yo Yabayi isubizo cyacu Radio Ijwi ry'Amerika Yabayi
Iyo ndirimbo rero twize ko ibanezeze ni indirimbo ya Jean Marie niyo nkuru yahimbiye radio Ijwi rya Amerika. Nshuti turi kumwe ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tukaba twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Tian Wang kaba na Facile Gebehu kuri mikro yari jewe Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese rero ibihe byiza, mukomeze kugira amahoro y'Imana mwumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Turabaranditse kandi Samoya n'igice na yandi makuru avugwa ku Rwanda n'u Burundi n'ahandi mu mpande zose z'isi. Mukomere.
Jean-Marie.